Igenekerezo rya gatatu, ukwezi kwa gatatu. Ingingo nshasha zishyizweko na leta. Guturuka ku igenekerezo rya munani, ukwezi kwa gatatu, uburere butanu bukurikira buzinjira mu ibara rya orange. Ubwo burere ni Estrie, Mauricie, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Capitale Nationale, cyangwa Ville de Québec. Naho uburere butanu bukurikira buzoguma mu ibara ritukura. Ubwo burere ni Montréal, Laval, Montérégie, Laurentide na karere ka Lanaudière. Ingingo zigombera kubahirizwa mu turere turiko ibara rya orange ni izi zikurikira. Amasaha ntarengwa yo gutaha imuhira ni hagati y'isaha ya saa tatu n'igice z'umugoroba n'isaha itanu zo mu gatondo. Inzu z'imyidagaduro zizugurura. Hazugurura kandi n'amaresitora. Ahariko igitigiri ntarengwa cy'abantu bicara ku meza amwe muri resitora ni abantu bakuru babiri gusa, ariko bashobora guherekezwa n'abana babo bataruzuza imyaka y'ubukure. Ibikorwa byo kunonora imitsi bibera mu bibanza rusange vyugaye birashobora gutangura. Aha umuntu umwe ashobora kunonora imitsi ku giti cye canke babiri babiri canke abantu baba mu muhana umwe. Ibikorwa byo kunonora imitsi mu bigo by'amashure navyo bizotangura guturuka ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu mu turere twose. Ibi biraraba icyiciro cya prescolaire, icyiciro cy'amashuri abanza, icyiciro cy'amashuri yisumbuye, ariko ibi bigakorwa gusa abanyeshuri bari mu itsinda ry'ishuri ryabo. Insengero cyangwa inzu zose ziberamo ibikorwa by'amasengesho zizugurura ku igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatatu. Aha ariko igitigiri ntarengwa n'abantu ijana bemerewe mu rusengero kandi bagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda.